Twashimire komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isangira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri kom twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika bari Uganda mu karere ka Kisoro muratwumva Tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora no muri Kenya muratwumva ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jwe Diana Ninahazwe Raila Odinga yasivyavuye matora ya president muri Kenya asanga William Samuel Ruto atamajwi amurushije nk'uko mu rugutangaza amatora muri ico gihugu uvyemeza.
No bizwa mu France mu probabilité y'imvururu ni nke cyane ufatiye ko ari impande nyinshi zifise impamvu zitaba zikora imvururu.
Uni Jean Bosco kubwayo no murundi akurikirana politika ari ku murwa mukuru wa Nairobi avuga ko nubwo Raila Odinga yansa amatora atamvururu yibaza ko zizoba muri Kenya turabigaruka ko handi hato. Liberia yataye muri yompi abantu batatu babategetsi leta zunze ubumwe za Amerika yagiriza ruswa naho umwe bwa Buraya ugiye kongereza imigambi yo kongereza ifashanyo y'amafaranga agenewe inteko zo muri Afrika ziri muri Mozambique idonido ni mukanya. Amakuru yacu tuyatangurana na Eugenie Mukankusa agiye kutubwira ibya Raila Odinga yansi vyavuye matora ya president muri Kenya.
Umuyobozi utavuga rumwe n'umutegetsi muri Kenya Raila Odinga yavuze ko amajwi yavuye mu itora rya president ryo ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 8 nta gaciro afite imbere y'amategeko. Komisiyo y'amatora kuri wa mbere yari yatangaje ko William Ruto ari watsinze ayo matora. Odinga avuga ko demokarasi ya Kenya yugarijwe n'ibibazo mu rwego rw'amategeko kugihe kirekire. Ni nyuma yuko bitangajwe ko yatsinzwe muri iryo tora. Ibya mbere Odinga avuze ku majwi yavuye mu itora bije mu gihe gito nyuma yuko abakomiseri 4 muri 7 bitora bavuze ko bagihagaze ku cyemezo cyabo cyo ku munsi umwe mbere yaho cyo kwanga amajwi yavuye mu itora rya perezida aho bavuze ko iteranywa ry'amajwi ya nyuma ryari ritwikiriwe n'igihu. Odinga wagerageje kunshura ya 5 kugera ku mwanya wa perezida yabwiye abanyamakuru ati uko tubibona imibare yatangajwe n'umuyobozi wa komisiyo y'amatora wafura Chebukati twasanze atemewe n'amategeko agomba guseswa n'urukiko. Ati ibyo twabonye ejo nagahoma munwa reka ntihagire ufata ubutabera mu biganza bye. Chebukati yatangaje ko vice perezida uri hubu William Ruto ari watsinze ku wa mbere na 50.49% by'amajwi atsinze Odinga wagize 48.5%. Iminota mike mbere yaho uwari wungirije Chebukati Juliana Cherera yari yabwiye itangazamakuru ahandi babonaniye ko we n'abandi bakomiseri batatu bitandukanyije n'amajwi yavuye mu itora. Itsinda ryavuganye na Cherera kuri wa kabiri yaribwiye ko amajwi yatumye Ruto aza imbere gato mu ntsinzi yari mikosa kandi ashinja Chebukati kuba yarabasumbije ijwi mu bibazo byabo ku majwi ya nyuma yateranyijwe. Cyakora yavuze ko amatora yakozwe mu nzira iboneye. Chebukati n'abo bakomiseri 4 ntibasubije ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters ubwo bari basabwe kugira icyo bavuga. Mu ijambo rye Odinga yasabye abambari be kubumbatira umutuzo bakubaha itegeko aho kurifata mu biganza byabo.
Ejo ni Mukankusi nkuru dushikiriye umyene muri studio nuko igipolisi muri Kenya kimaze gutangaza ko catoye ikiziga cumwe mu bategetsi bo mu biro bijejwe amatora muri Kenya. Ino nkuru turaza kuyirambura mu makuru yacu adi imbere mu vyerekeye Kenya mu ntango y'amakuru yacu mu karere. Turaza kurikibitira kugira ngo umenyeshe amakuru wacu Pierre Clavernier nkuru atubwire icuka uko ciriwe kuri uno mugoroba. Ariko mu kurinda reka ejo ni yongera dushikane muri Liberia aho gihugu cahagaritse abayobozi batatu leta zunze ubumwe za Amerika zagiriza ruswa.
Perezida wa Liberia George Weah kuri wa kabiri yahagaritse abayobozi muri guverinoma bazira gushinjwa ibyaha bya ruswa no kunyereza umutungo wa leta uko ari batatu bashyizwe mu majwi na leta zunze ubumwe za Amerika. Ibyo bihano birareba Nathaniel McGill umuyobozi mukuru mu biro bya Perezida Weah, umushinjacyaha mukuru wa Liberia Simon Serenius Cephas na Bill Tweway umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ijambo nk'uko umuyobozi mukuru ushinzwe ikigega cya Amerika yabivuze ejo kwa mbere. Yavuze ko mu byo abo batatu bavugwaho mu ruhare mu bijyanye na ruswa harimo kwigarurira imitungo ya leta, gufata imitungo bwite mu nyungu zabo cyangwa kwakira bitugukwaha. Perezida Weah yavuze mu itangazo ko yasuzumye ibyo abayobozi bavugwaho abifata nk'indengakamere kandi ko yahise abahagarika ku mirimo bityo bakazabasha gukorwaho iperereza. Imirimo yabo izakomezwa n'abari babungirije. ibiro ntaramakuru Reuters dukesha iyi nkuru ntiyabashije guhita bibona abayobozi batatu ngo bagire icyo bavugaho.
Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru agezeho ijyanye no kwisa. Umuryango umwe bwa Buraya ufise umugambi wo kongereza imfashanyo y'amafaranga agenewe inteko zo muri Afrika ziri Mozambika. Izino mfashanyo turabaza mugenzi wacu Fidela Niyongabo.
Ikibazo cy'umwuka utanga ingufu mu karere k'Uburaya cyatewe n'ingwano muri Kenya cyatumye ako karere karondera uwo mwuka mu buraruko bwa Mozambique. Rwego rujejwe imigenderanire bw'umuryango umwe bw'Uburaya rwasabye ko uwo muryango woha ishyirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri Afurika mu manuko SADC mu mfunyapfunyo miliyoni 15 n'ibihumbi 500 y'amadolari mu mwaka w'2024. Umuvugizi w'umuryango umwe bw'Uburaya yemeje ko iyindi mfashanyo y'amafaranga agenewe ishyirahamwe SADC yashikirijwe, yamara nta birengaho yatangaje kubera amareta y'ibihugu bigize uwo muryango akiriko arabiganira. Umutegetsi w'ishyirahamwe SADC yemeje ko basabye imfashanyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya, yamara ko ibihugu bigize SADC bizobandanya gutanga amafaranga agenewe gufasha ibikorwa by'inteko zavyo zarungitswe muri Mozambique. Uwo muryango ufasha iyo ngingo mu gihe uri kurondera guhangana n'igihagararo c'Uburusiya n'Ubushinwa itera ciyongera muri Mozambique. Mozambique ihanganye n'abagwanyi b'intagondwa z'abayisilamu zikorana na leta ya Kiislamu mu ntara ya Cabo Delgado itunze umwuka utanga inguvu iri mu buraruko bw'igihugu kuva mu mwaka w'2017. Umuryango w'ubumwe bw'Uburaya ufise impungenge ko hamwe ibihugu vyarungitse abasirikare muri Mozambique gufasha kugwanya intagondwa z'abayisilamu bitoronswe imfashanyo y'amafaranga, izo ntagondwa zishobora gusubira kwigarurira uburaruko bwa Mozambique.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda barakoze bagenzi bacu Ejoni Mukankusi na Fidel Niyongabo kuri amakuru yaheje kudushikiriza agezeho ijyanye no kwisa. No makuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukom. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari aho tuza kwibanda ku matora yo muri Kenya n'ivyavuyemo. Mwabyumvise Raila Odinga yanse ivyavuye mu matora. Raila Odinga yavuze yuko ari utunenge twinshi twibonekeje mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye igenekerezo rya 9 uku kwezi turimwo. Umurwi utunganya amatora muri Kenya ejo wari watangaje ko William Ruto yarasanzwe yicegera cha president wa Kenya ariwe ari imbere mu majwi bafise yaronse nk'uko umurwi ubivuga ibice 50 n'uduce 5 ukwijana, mu gihe Raila Odinga bahiganwa we yari muri 80 n'uduce turenga ko kwijana. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru kugira ngo ashobore kutubwira uko ivyayo matora biriko biragenda. Ariko mu kurindira maze kuvugisha umusesanguzi akurikiranirana hagufi politique ya Kenya ari Nairobi muri Kenya, ariwe Bosco Kubwayo. Ndamubaza uko yakiriye ijambo ahanini ryavuzwe na Raila Odinga aho yahamagariye abanywanyi biwe kutagira ico bakora ahubwo bakarindira aho ubutungane buzoshira.
Yavuze ko uko amatora yagenze ejo atavyemera, avuga ko uyu Chebukati atwa kanama kagerwa amatora ibyo yakogeze ari nkogu fata ntaga ibwirizwa shingiro rya Kenya, ariko yabwiye abantu ati mugume mutekanye tuzokoresha inzira zose duhabwa n'amategeko kugira ngo dushobore kugaruza ibyo twebwe tuvuga ko twanyazwe. Nagiye neza rero iryo jambo kandi ndavuga ko n'abanyakenya uko ndabibona aho merereye baryakiriye neza, kuko biratandukanye n'ibindi twagiye tubona mu bindi bihe iyo batajya kubyakira neza. Ubu ndaza amabarabara nayo bintaba ari karahika, ariko kugeza ubu uko tubibona haratekanye.
Ukuba William Ruto mu gutunganya amatora waravuze yuko yatsinze ayo matora, hanyuma Odinga nawe yarashigikiwe na Uhuru Kenyatta, uwo murwi ukavuga ko amatora atayatsinze, uwo murwi nyene bamwe bakivanamwe abandi bakagumamwo, naho hava yibaza ati leta ishobora kuba ifise ikiganza muri uriya murwi.
Ugiye kubiraba Diane, aba banyapolitike burya si bashasha baguma bagaruka mu bihe bya Kenya. Twibukanye ko muri 2000 n'indwi igihe hadutse ureka niyo matora abaye n'indwi ureka abaguma bafata ko referanse cyane bavuga kibyabaye muri 2020 bizogaruka twibuke yuko uyu Raila Odinga yagiye amamaje aberewe vice president na Naruto bari kumwe abuno munsi bariko barahiganwa niho abari ko ababatsinze bagatangazwa yari Uhuru hamwe na Kibaki bise bizanye imvururu bituma haba ubwicanyi bwinshi rero uno munsi naho ugiye kuraba Uhuru ashigikiye Raila Odinga kandi bava mu bwoko ubutandukanye ubu bwoko bw'abakikuru ugiye gukurikirana neza muri iki gihugu cya Kenya nibo bagiye batwara igihugu umwanya muremure kandi ugiye kuraba nibo haba hafise ubutunzi mu bijyanye n'urucuruzwa eka muri domene zose z'igihugu kandi ni nabo benshi muri iki gihugu cya Kenya urebye kuraba biyamamaje nabo uyu Raila yari afise ikega ciwe Madakaroa ni umukikuyu uyu Ruto nawe yiyamamaje afise ikegera ciwe w'umukikuyu bivuga ko abakikuyu nani hamwe batakariza uyu munsi Raila atsinze barafisemo uruhara wanashaka uyu mudamu Madakaroa bibonekana urazi imyaka Raila yari arimo naho yarageze bibonekana naho Uhuru avuga ko yashyigikiye Raila benshi bakunze kubona yuko ahubwo yari umukikuyu uyu mushiki wiwe Madakaroa yobandanije atwara iki gihugu ubu naho rero kubona Ruto yatwaye kandi muri Mount Kenya mu bakikuyu niwe bashyigikiye cyane naho nyine abakikuyu ntibahomba ku ruhande rw'abakikuyu rero nta ntambara n'imwe bashobora kubyura muri iki gihugu ku ruhande rw'abo kwa Raila naho uruhande rwabo kwa Raila naho hari ikintu gikomeye gituma uno munsi atantureka nibaza ko gishobora kuboneka byoroshye muri za manda zagiye zirangira aho Raila yahamagaje abantu biwe bagahita baza mu barabara bakagenda kuri Uhuru Park bakagira amanama cyagi uheruka no kurahira yarahigwa muri yateze yombo bakakugwa muri iki gihugu yaravuga rimwe abantu bakumva kabiri bagahita bajya mu ibarabara ariko wibuka hari ikintu yakoze atahurije ko cyane n'abari bamuri inyuma hari ikintu yakoze kirya kintu yakoze kitwa shake hands akajya kwifatanya na Uhuru byabonekanye ko opposition igiye guterana na Muvanga noneho haca habaho ata opposition ihari bariya abantu bari bashyigikiye Raila uno munsi nta muriro barijyanamo cyane kuko barabonye hari n'abari kuvuga ati turitwa byarangira twishwe bakagenda bakaramukanya bobo bakibandaniza n'ubuzima bwabo ikintu gikomeye rero kiboneka yuko uno munsi dufite icyizere ko atafurika gishobora kuba
kwa kire abakunzi b'ibihugu by'Amerika Rukundo Ivo uratwumva
ndabumva n'amahoro
uherereye hehe
muri Kenya mu gisagara cya Eldoret
aha aho
mu Naruto
aho iwabo Naruto wogiye kuvuga ko ari mushasha ariko nivyo mu rugutunganya amategeko amatora wavuze ngira ngo mukurindira nivyo tuba turafasha byifashe gute rero ngahe wabona Ruto icuka kimeze gute
muri kano kanya tumeze neza turashima Imana n'ukuri ibintu bimeze neza hanyuma mufatiye ku byo nabonye mwari mwatangaje mwandite mu by'ukuri amatora yarabaye kandi abamugara kerere abamutekano ntangere hanyuma nkuko twari tumaze iminsi turindiriranye igishyika ibiza kuyavamwo ku munsi w'ejo byarabaye baratangaza hanyuma hashoboye gutangazwa uw'abantu benshi bari biteze kuko murabizi turabashimira cyane abantu abanyamakuru buri gihe bagiye baraba hafi batangaza ibitandukanye ariko mu byo bagiye baratangaza n'uno munsi ibyanditswe biragaragaza yuko William Ruto ari imbere cyangwa yari imbere yatsinze amatora kubera ko amaresulta murabizi mwega abanyamakuru niwe mwayatanga cyane ikindi nacyo ni uko William Ruto intsinzi yatangajwe yari yayikoreye ufatiye ku kuntu yagiye ariyamamaza ufatiye ku kuntu abantu bamutoye uretse yuko nawe mu bwoko bwa Raila bwoko Raila asanzwe arimo abenshi bari bikemo imigwi ibiri hariho abari bashyigikiye iruhande rwa Raila Odinga abandi bashyigikiye Ruto ibaze rero kuba hari abantu bo mu bwoko bwa Rayira bagiye gutora Ruto kandi bakamutora ku bwinshi mu by'ukuri bijya bintu Rayira bikaratangaza tweke twumiwe tubibonye kandi ikintu kinatangaje ni uko rimwe na rimwe usanga abantu muri politiki biragoye kwemera gushyiraho intaha ishize ariko mu by'ukuri jyewe ndabivuga nk'umuntu ari muri kino gihugu Rayira yaratsinzwe muri aya matora uko gusa bigoye kwemera kandi ikindi nacyo
Ive turi kumwe
baje gutangaza neza isaha 12 perezidenti minota mikeya ariko ikintu gitangaje umuntu yoca yibaza mbega Rayira n'uriya mugore Marita cyanke Rayira n'abandi n'akandi kagwi kiwe kuba bari hehe kuko ni nabo bashoboye gutuma amatora cyanke gutangazwa kw'amajwi k'umuntu yabaye perezida biseba cyane ni bimwe mu bintu abantu bose bakomeje kwibaza kugera na kano kanya ubwabo yemera shyiraho intaha ishize nk'abanyamakuru cyangwa abandi bantu baba bamushyikira ntibamubwire yemera shyiraho intaha ishize kubera ko ari ugutsindwa
urakoze rukundo Eve wavuze ko uri ahakomoka William Ruto ugira umunsi mwiza ngaho
murakoze cyane namwe
muhinga bw'ivyuma barambariye ko Fabrice nawe arindiriye ko tumwakira Fabrice ikaze
murakoze cyane nitwa Imana Fabrice nkuko mubivuze mu by'ukuri tunejejwe n'iyo ntsinzi y'uwo muperezida watowe ariko nanone tukaba dufite ikibazo cy'uko ashaka kuwimvura ndetse bariya nyuma yaho ntabwo ushaka gutera imvura zikomeye nk'uko byabaye 2007 tukaba twagira ngo mudusobanure neza kuko abenshi dufite impungenge kuko bakwisanga bari mu rukiko nk'uko bushize byagenze
murakoze cyane ugira umunsi mwiza
yego namwe
kadusubire kwa Bosco wumvise akabazo ka Fabrice ati hari imvururu zishobora kuvyuka ku bwawe
no bizwa mu Faransa ni probabilité y'imvururu ni nke cyane ufatiye ko hari impande nyinshi zifise impamvu zitaba zikora imvururu uno munsi urazi nk'uko hari uwarahejeje kubivuga mu babaza ibibazo yavuze ko hari uruhande rutari ruto rwo kwa Rayira rwamuvuyeho ego nta wovuga ko ari benshi mugabo hari abantu bakorana politike nka ba Mudavadi n'abandi barahavuye bajya kwifatanya na Ruto nayo nico n'ikimenyetso cy'uko hari abantu benshi uno munsi batoba bakija mu mvururu kuko mu nyuma bajya mu mvururu bagasanga uwo bari bashyigikiye bakora imvururu yahindukiye yagiye kuramukanya n'uwo bagwana ni image ikomeye yabonetse muri Kenya nicyo gituma nayo nyine yabahamagariye yuko bogira Kenya imwe batakomeye ko Kenya yononekara kubera umuntu umwe kuko wewe avuga yuko ugomba kuzana imvururu ahubwo ari Chebukati ikindi tutakwibagira kwibutsa yavuze ko Chebukati yo yamwise mu cyongereza ko ari dictator ni ukuvuga umuntu atwaza igitugu hanyuma mu gihe Ruto we yamwise umueho yavuze ko ari intwari hanyuma nawe wakavuga yuko ahubwo intwari ari bajya bane banse kwemera ibyo Chebukati yatangaje urumva ikibazo aho kiri hasigaye yuko sentare na hatatu mwe ko azoja muri sentare yavuze ko azokoresha ibishoboka byose arekurirwa n'amategeko hasigaye ko sentare ariyo ishobora kuzogira icishikirije kandi icishikirije ugerageje kuraba umuntu ashaka kwiteka reka sentare igoshikize iki
urumva Raila Odinga ni umuruyo ni bashe muri Kenya Ruto akaba umunandi ari muri bake kandi ikibazo cy'amoko kiracahari ubiraziye mu mibereho ubiraziye muri politique bukebuke amajwi menshi bibaza ko nka Ruto yakesheje abo bakikuyo mu kwiyegereza uwo yari yaratoye ngo amubere vice president zo mubere vice president mu gihe azotsinda amatora canke
niko yarabyifuje Uhuru Kenyatta ko amajwi transise yo yakesha Ruto akayashira ku ruhande rwa Rayira ariko yasanze William Ruto nawe yakinye umupira hakiri kare yaramwitanze kuva amaze kubona kiriya kintu bari ko baratoza kitwa BBI na Rayira burya niho ngenda muvano yavuye bagomba ko haba perezida Sise aba vice perezida babiri hakaba premier ministre Sise aba vice babiri bo bakabona yuko aba banyapolitike bose bakomakomeye baheza bakaronka ibibanza by'imbere mugabo bakifuza ko Raila ariwe yoheza akabatwara rero ruto wewe nawe akavuga ati twavuganye yuko twari imyaka 18 ngatwara 10 kuva maze kubibona uwo mukenya uri kurakinwa yaciye yinjira muri Mount Kenya mu gakikuyu atangura kujya gusengera yagatanga amashikanwa mu masengero akazereka ko ari umwana wabo ko yakoranye ko akorana n'umuhungu wabo yagiye abafasha n'igihe muri mandi heruka ko urubanza rumaze gucibwa rwa sentare Uhuru Kenyatta byabonekana ko yarushagiye kubiheba ariko amuhinguvu amuguma inyuma gushikaho bafata iyi manda rero bari abasikuyu bari baramaze kumenyera cyane Ruto kandi muri kahise naho abakikuyu bari barigishijwe yuko Raila Odinga abarombereje no muri kahise ukaraba se wa Raila Odinga yabonekana nk'umwanzi w'abakikuyu na Raila bari basanzwe bamufise nk'umuntu ari umwanzi wabo batigeze biyumvamo rero kucara Uhuru agomba kudetona ayo majwi mu kanya gatoyi katanganye n'imyaka ibiri n'ibyari byoroshye yari yaramaze kumutangayo icyo kibazo cyarabaye
hanyuma none ari nka hamwe ubutungane bwa Kenya bwoshira ahashize bane bari mu murwi utunganya amatora muri ico gihugu bukavuga uti amatora asubiyemo ntiyagenze neza bakasubiramwo ni ibintu bibiri William Ruto agatsinda ico kurukira kuri we co bica kuri kazoza ka politique ka Raila Odinga hamica kabiri ni aho Raila Odinga ahubwo yocaza agatsinda ico kurukira kuri politique ya William Ruto co bica kuri wewe
nivyashika rero sentare ikenera yuko koko Ruto ariwe yatsinze nakindi kizaba gisigaye nuko Raila acabandanya akora cha gikogwa asandwe amazemo ibihe bitari bito cyo kuba umuopoza
nuko rero ikiganiro cyose twagiranye na Bosco kubwayo umuhinga yigenga mu vya politique inairobi muri Kenya amashaka gusanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com muja handitse muri isanga turabisiguye ko twe twabwiye ko tuza kwakura mgenzi wacu Pierre Claver no yonkuru kugira ngo atubwire uko umwuka wifashe inairobi muri Kenya ariko amatelefone ntako aradukundira ko ibi kose turakubita inzu ifunsi hama turabingene igice sa 1 minota 30 two muronka akatubwira muka uko wifashe mu kurindira team Harris Shimwe mugenzi wacu nabona aje kutubwira ivyaranze nyamukuru William Samuel Ruto niyo ubutungane bw'emeza azobaye president wa gatanu team mikroni gwawe
William Ruto yavukiye mu giturage cyo mu gace ka Rift Valley mu karere ka Eldoreti mu muryango w'abahinzi n'aborozi aho yaragiraga inka ndetse agafasha n'ababyeyi akazi ko mu mirima y'ibigori n'amashu Ruto yavutse mu mwaka wa 1966 ubu afite imyaka 55 y'amavuko yaramaze imyaka 10 ari vice president wa Kenya ejo kuwa mbere nibwo komisiyo y'amatora muri Kenya yatangaje ko Ruto ari ugiye kuyobora Kenya nyuma yuko ari we wari umaze gutangazwa ko yatsinze intsinzi ariko ntabwo abo muri iyi komisiyo bayivugaho rumwe kuko hari abanze gushyira umukono ku byatangajwe ko Ruto ari we watsinze bavuga ko gutangaza uwatsinze amatora bitaciye mu mucyo uwo bari bahanganye muri amatora Raila Odinga yatangaje ko amajwi yibwe bityo iki gita ikibazo gikomeye akumvikanisha ko kizarangirira mu rukiko mu gihe William Ruto yiyamazaga yakunze kugaruka ku kibazo cy'urubyiruko rutagira akazi yumvikanisha ko azashyira umuhati mu guteza imbere abakiri bato kuko nawe yavukiye mu muryango ukennye Ruto yazamutse cyane muri politiki nyuma y'amatora yo muri 2007 yakurikiwe n'impfu nyinshi z'abantu bapfuye nyuma yo gutangaza wari watsinze amatora y'icyo gihe urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwamushinje ibyaha birimo ibyibasiye inyoko muntu rumushinje ndetse no guteza imvururu icyo gihe zaguyemo abantu bagera ku 200 naho abagera ku 1600 bakavanwa mu byabo Urubanza rwe rwasheshwe muri 2016 ubwo yari amaze kuba vice president. Icyo gihe leta yabaye nk'ibyitambikamo ibangamira ikusanyamakuru ndetse igira n'uruhare mu byo urukiko rwavuze ko ari ukwivanga kw'abatangabuhamya no kwivanga mu bya politiki. William Ruto yavukiye ahitwa Samput mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umujyi wa Eldoret mu karere ka Uasin Gishu. ari wabo ruto yororaga intama n'inka ndetse akajyana n'abana bo mu kigero cyo guhiga inkwavu yize amashuri abanza atambara inkweto ababyeyi baburiya mu ruto n'abakristo b'abaprotestanti bakomeye mu idini aho bamutoje kujya ajya gusenga ndetse akaririmba no muri korali abazi ruto mu bwana barimo abaturanyi n'abanyeshuri biganaga bavuga ko ruto yatangiye kwerekana akiri muto ko ashobora kuzavamo umuntu ukomeye abo banyeshuri bavuga ko iyo mwarimu hari ikibazo yabazaga abandi bose bakakinanirwa ruto yazaga ari nk'umutabazi wabo inshuti za ruto zo mu bwana zavuze ko amaze gukura yatse ababyeyi be agace gato k'isambu yabo ngo ajye agahingamo ibigori ruto yageze aho agurisha inkoko yari yoroye kugira ngo abashe kujya yikemura utubazo tw'amafaranga iyi nkuru y'ubuzima bugoye yaciyemo niyo yakoresheje yiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu nk'uburyo bwo kumvikanisha ko ari umwe mu banyakenya bavukiye mu miryango ikennye mu mwaka w'1980 William Ruto yagiye kwiga muri kaminuza ya Nairobi yiga ibijyanye n'ibimera aho inshuti ze nanone zavuze ko zabonaga ari kwibanda cyane ku bintu bijyanye na politiki mu mwaka w'1997 yahanganiye na Leban Chasil umwanya wo mu nteko ishinga amategeko mu mujyi wa Eldoret uyu Chasil yabaye umunyamategeko akaba n'umuyobozi ukomeye mu ishyaka ryari ku butegetsi bwa perezida Daniel Arap Moi ariko Ruto yakoresheje inshuti ze ziramufasha maze yegukana uwo mwanya William Ruto nubwo yahiriwe ndetse akagera ku cy'umuntu yakwita inzozi ntabwo yigeze ateza imbere akarere avukamo abenshi batuye muri ako karere batunzwe n'ubuhinzi naho urubyiruko rukabeshwaho cyane no gutwara abagenzi kuri za moto abaturage batuye mu gace ruto avukamo bavuga ko yubatse ishuri ndetse agatanga n'inkunga yo kubaka urusengero ariko ubuzima bwabo bukiri hasi cyane bavuga ibi bumvikanisha ko nta mihanda myiza bafite ndetse benshi bagituye mu mazi y'ibyondo adafite n'ubwiherero bwiza yubakiye ariko inzu umuryango we ndetse abaha n'uburyo bwo gukoresha amashanyarazi akoreshwa n'imirasire y'izuba benshi mu banyeshuri biganye na ruto bemeza ko insinzi ye ikwiye kujyana n'impinduka umwe mu banyeshuri biganye yavuze ko yagurishaga inkoko kugira ngo ashobore kugera ku kigero cyabo bityo bizeye ko hari ikintu azazana cy'impinduka ku buzima bwa benshi
igira hirya ariko mata ntikigwinyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhuri nk'uko
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo
ariko abirasi muhumurwa mana
shofe wenda urashaka kuri uyu wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
yego tu ni bugo
ndiye bugo
ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapapa Komo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Komo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence Royale.
Ijugi Amerika Washington DC mukanya turahana gahindukira ariko imbere kugahana ngende ndabaciriye ku masonga ya nkuru nabemereye y'umwe mu bakozi wo mu rugutegura amatora muri Kenya yatowe ikiziga igipolisi cha Kenya rero chatangaje ko chatoye ikiziga cha Daniel Mushoka umwe mu bari mu rugwi utegura amatora muri Kenya polisi ya Kenya ikavuga ko ikiziga cha nyakwigendera Daniel chatoye kiriko ibimenyetso by'uko yishwe akubaguwe ico kiziga chatoye nabungere ikiziga cha nyakwigendera w'inyaka 53 chatowe mu karere ka Kajiado polisi ariko ikavuga ko naho bagitoya ho yo bayiciwe ahandi akaza gutabwa muri ako karere ubwicanyi nk'ubu byarigeze kwibonekeza muri Kenya mu mwaka w'2017 mu matora y'ico gihe uwitwa Chris Masando yari mu bakozi biro vy'amatora bijeje kumenyesha amakuru yaragandaguwe abenshi bakabavuze yuko bibateye amakenga nuko rero akabari ngo duce turasozereye amakuru twari turafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhare bose ngo ategurwe yongere abashikire yakoze by'umwihariko Dieudonné Cyubahiro na ingenieur bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma kuri micro yari Diane Ninahaze ku izina ry'abagenzi banje ndabikebanuye ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose turaza kongera igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 kumasaha yo mu Burundi no mu Rwanda mu yandi makuru azobagezeho mu karere k'ibiyaga bigari no hirya no hino ku isi. Turaza kubandanya twibanda kuvyavuye mu matora ya Kenya ribandanya kuvugwa n'abasesanguzi batandukanye kuri ayo matora. Mukurindira reka muhe muratera amamwumva ibindi biganiro vy'ijwi rya Amerika.